Eri Nezbi de Amerik. Ijwi ry'Amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Turabaramukije shuti muduteze amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa kane itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2019 kuri mikro ni kumwe na Jean Fidel Niyongabo. Mugambwe RDI uyobowe na Faustin Twagiramungu winjiye mu runani rw'imigambwe MSD uyobowe muri iki gihe na Paul Rusesabagina.
Igihugu ni cy'abanyarwanda twese bashyiraho impapuro batazishyiraho izo ushaka no gutaha uzavuga azadutinyisha kubera impapuro tuzamurwanya ntabwo tuzicara ngo nuko impapuro zaje.
Uyo ni Faustin Twagiramungu yigeze kuba umushikiranganji wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda. Urwego rw'umuhuza w'Abarundi ruvuga ko rutewe umutima uhagaze no kutihanganirana mu banyepolitike kuri ko kuribonekeza muri iyi minsi. Mu gihe buca hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ku isi, Abarundi bahungiye mu ikambi ya Mahama mu Rwanda bavuga ko bahanzwe n'inzara hamwe n'ubukene bw'impuzu zo kwambara. Imbere ko dushika kuri ayo makuru, reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Alois Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isa dufitiye muri aka kanya. Alois,
urakoze Fidel. Tuyahere muri Sudani. Umutegetsi wa gisirikare arongoye Sudani iki gihe yahamagariye indongozi z'abari mu myiyerekano gusubira mu biganiro byo gutanga ubutegetsi atakirinze gusabwa, mu gihe icuka kibi hagati y'izo mpande zibiri kitaracureha inyuma y'ubwicanyi buhitiye kubari mu myiyerekano. General Abdel Fattah al-Burhan arongoye igihugu iki gihe yashikirije ko akenewe inyishu ishimisha abanyagihugu bose, akayabishikirije i Khartoum kuri televiziyo y'igihugu ejo ku munsi wa gatatu. Yavuze kandi ko igihugu kimaze amezi atatu kitagira leta, ko abanyagihugu ba Sudani hamwe na politike mpuzamakungu y'igihugu byahungabanijwe n'ikena rya leta, kandi ko badakeneye ko haba iyindi kudeta. Mu gihe kutumvikana hagati y'izo mpande zibiri kunyutse inyuma y'ubwicanyi bwo ku itariki zitatu z'ukwezi kwa gatandatu, umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed yarafashije mu twigoro aho abatumvikana basubiye mu meza y'ibiganiro. Sentare muri Kenya yaragirije abagabo batatu kuba barafashije abarwanyi b'abayisilamu bagavye igitero kuri kaminuza hagasiga ubuzima abantu 148, benshi muri bo ni abanyeshuri. Mohamed Abdi Abikare, Hassan Aden Hassan hamwe na Rashid Charles Mbersero bazosomerwa urubanza ku itariki zitatu z'ukwezi kw'indwi kuza. Mu kwezi kwa kane itariki ya kabiri umwaka w'2015 niho abagabo bane bitwaje inkoho bo mu muhari wa Al-Shababu bate kaminuza y'i Garissa. Benshi mu bafuye bari abanyeshuri, abagabye ico gitero nabo barishwe. Al-Shababu yavuze ico gihe ko ico gitero kwari kwihora ku basirikare ba Kenya bari muri Somalia, aho uwo muhari w'iterabwoba usanzwe uri. Abimukira bashika 20 barabuzwe irengero mu ibahari Mediterane inyuma y'ibikorwa byo kubatabara byashoboye kurokora 27 mu bwato bwibiye mu mazi, nk'uko byashikirijwe n'abasirikare ba Espagne bacungera inkengera z'amazi ejo kuwa gatatu. Umuvugizi w'ico gisirikare yavuze ko ubwo bwato bwari mu mazi hagati y'uburaruko bwa Maroc na Espagne ejo ku munsi wa gatatu. Abarukowe barimwo abagore babiri hamwe n'umwigeme. Mu ibahari Mediterane abimukira 569 nibo bamaze gupfa kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka. 173 muri bo bariko bashaka kuja muri Espagne, nkuko ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM ryabishikirije. Leta zumwe za Amerika yarafatiye ibihano ibanki y'Uburusiya kuko yafashije Korea ya ruguru guca haruhande ibihano yafatiwe n'amakungu. ubushikiranganji bikiga cha leta muri Amerika cyo kuwa gatatu bwarafashe amatungo yose hiyo banki ari muri Amerika. Abanyamerika babuzwa gukorana ibikorwa by'iterambere n'iryo shyirahamwe ry'ubutunzi. Ubwo bushikiranganji bwagiriza iryo shyirahamwe ryitwa Russian Financial Society kuba ryaruguruje konte ya banki yishyirahamwe ryo muri Korea ya Ruguru. Ibyafashije Korea ya Ruguru kuronka amafaranga afasha guhingura ibigwanisho vya nikleyere yari yabujijwe n'amakungu. Igisirikare cha Iraq ku munsi wa gatatu cyashikirije ko kiriko kiratohoza ku bitero vya rokete vyatewe ku birindiro birimo abasirikare ba Amerika muri Iraq hamwe na hari ihinguriro ry'ibitoro rifitanye ubucuti ni kompanyi y'Abanyamerika idandaza ibitoro Exxon Mobil. Ubaye ubugira gatanu kuva mu ndwi iheze yaho ibisasu vya rokete vyatewe kunyubakwa zibamwo abakozi ba Amerika muri Iraq. Ku munsi wa gatanu w'indwi iheze ubushikiranganji bwa Iraq bujejwe igisirikare bwashikirije ko rokete zitatu zatewe ku kambi ya Balade y'abasirikare barwanira mu kirere mu ntara ya Saladine gikurikirwa n'ikindi gitero kuri uyo munsi nyene kuri ambasade ya Amerika. Abajejwe umutekano muri Iraq bavuze ko iryo bitero ata buzima bw'abantu byahitanye kandi ata vyinshi ivyononye. Nta muhari uremanga ko ariwo wakoze icyo gitero ariko abasirikare ba Amerika muri kahite batumye urutoki umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu.
Urakoze Aloyce ku makuru uwejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi, aho urwego rw'umuhuza w'abarundi ruvuga ko rutewe umutima uhagaze no kutihanganirana mu banyepolitike kuri ko kuribonekeza muri iyi minsi. Muhuza Edouard Uwimana asaba ko abatosekaza umubano boshengezwa mu butungane. Inkuru y'umumenyesha makuru wacu Desire Hatungimana.
Aya majambo y'umuhuza aje nyuma y'ibikorwa binyuranye vyibonekeje mu minsi mikishize. Ingoro y'umugambwe SNL urongowe icegera cy'umukuru w'inama nshingamateka agatongwasa yaturiwe mu ntara ya Bujumbura kuri uyu wa gatandatu uheze. Iya Sende David nayo isamburwa n'abantu bataramenyekana mu ntara ya Bubanza. Umuhuza w'abarundi abona ko iyo myitwarire ari ngendo igayitse muri ibi bihe himirije amatora. Mu kiganiro yahaye amenyesha makuru kuri uyu wa gatatu, Edouard Nduwimana asaba ko amategeko ahanayo mu Burundi yogendegwaho mu kubonera umuti ibyo bibazo.
Urwego rw'umuhuza w'abarundi ruratewe impungenge n'imyifato yatanguye kwigaragaza yo guturira kwiba amadarapo n'ibindi bikorwa bibi bikoregwa imigambi. Twashaka gutera ibyatsi iyo ngendo igigwa n'abasi b'amahoro. Dusabye abajejwe amatohoza ko bokora ibikorwa bajejwe maze ababisha bahanwe by'akarorero mu ntumbero yo gutuza no guca intege uwo wese yo afise ako gatima. Abarongoye imigambi barinda kwigisha abanywanyi babo cyane cyane urwaruka ingendo yo kwihanganiranira no kubatahuza kutavuga rumwe muri politike ico bisigura.
Ibikorwa byo kutihanganiranira mu migambwe na cyane cyane hagati y'umugambwe SNDFDD uri ku butegetsi hamwe na CNL uherutse kwemererwa gukora birahungabanya umutekano w'abanyagihugu. Aba ni bamwe bo muri komine Nyabiraba ahaturiwe ingoro ya CNL kubasaba umwumvikano hagati y'indongozi iziyo migambwe.
Kubwanje hakwiye ko bashobora guhiganwa bagahiganisha ivyiyumviro badahe bakora ibintu nk'ibi. Uko inafwe biradutera ubwoba. Twe dusaba umutekano bahiganwe badahezana nayo nibyo dushaka. Abanyagihugu twibera umutekano nta bindi dushaka.
Urugwaruka rwo mu mugambwe SNDD-FDD ruri mu rukunze gutungwa agatoke mu bikorwa byo guhungabanya abanywanyi b'iyindi migambwe. Ariko ujejwe gutanga amakuru muri uwo mugambwe na Sininet Mutoni arabihakana nyabuna akavuga ko nuko kwihanganiranira atakuriho.
Twe mu mugambwe SNDD-FDD turashima ngene twanyanye iyindi migambwe. Turabishima cyane tugashimira mbere n'abanywanyi bacu n'ugwaruka rw'imbonera kure bakunze gushyira mu majwi rurimo ari nago mbere tunashyira imbere mu gushima. Rurihangana cyane harabagasotora haragasomborotso karengeje mugabo rurihangana rugashobora guhagarara neza mu karanga mutima no mu ndero kwa hawe n'umugambwe CNDD-FDD.
Ku ruhande rw'urongoye umugambwe SNL agatongo asa nawe abona ko uruhara runini ari ubwabajejwe intwaro kuko rimwe na rimwe bari mu batanga impigi.
Niko biraja mu ngiro rero urwanko niwe barubiba ikibazo rero tuzarakwibaza mbega umutware abibugwanko umutware abindyane uwo ni umutware koko mu bisanzwe ntibyagomba kumera gucyo kuko umuntu yatowe mu mabanga yo gukorera igihugu akorera igihugu ataravye amamuko yiwe icyo rero nico kigoye kuko abantu bashima yuko byose bavyigungira ko mugabo bakavyigungira ko batiyumviriye ya neza y'igihugu ingaruka rero ni mwe neza
mu ntumbero yo gutegura amatora yimirije mwaka uza Komisari ajejwe amahoro n'umutekano mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika abona ko hakwiye kuba uwundi muce w'ibiganiro byo hanze bihuza abanyapolitiki. Ambassadeur Ismaël Chergui yabivuzaho yariko arashikiriza imbere y'inama ijejwe umutekano ya ONU kwa gatanu w'indwi iheze. Kuri ibi umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana abona ko bigamije konona imyiteguro y'amatora.
Turabona ko kuzana icyo kiyago mu nama ijejwe amahoro n'umutekano ku isi ari ugusamaza abarundi guhuvya abanyepolitike bariko baritegurira amatora. Turateye akamo abanyepolitike bari hanze y'igihugu ntibasamazwe nabo babahenda ngo hari ibindi biganiro bigishoboka. Nyabuna abemera intwaro ya demokrasi batahuke bifatikanye n'abandi gutegura amatora bitoze bongere batore indongozi zizora mu gihugu mu 2020.
Umuhuza w'abarundi asaba umugwi ujejwe gutegura amatora kubandanya ibikorwa vyawo kugira inzitizi zose zishobore gutoregwa inyishu.
Tuve mu Burundi tuze mu Rwanda aho umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda Faustin Twagiramungu yigeze kuba umushikiranganji wa mbere w'u Rwanda akaba n'umuyobozi w'umugambwe LDI ku munsi wa kabiri yinjiye ku mugaragaro mu runani MSD uyobowe muri kigihe na Paul Rusesabagina bombi bashize umukono ku masezerano yo kuja hamwe i Bruxelles mu Bubiligi. Mugenzi wacu Edi Gwema yaganiye na Twagiramungu amubaza ibiri muri ayo masezerano n'ico bifuza gushikako.
Imyaka 25 hanze muri imyaka 25 twagiye tugerageza ku buryo bwose twashyiraho amashyaka ariko dushaka gushyiraho ishyaka rimwe abanyarwanda bose bashobora kujyamo mu by'ukuri ariko byarananiranye. Niyo mpamvu rero twasanze duhuje ibitekerezo noneho duhitamo kumvikana ko twashyiraho icyo bita platform no kuvuga ikintu kimeze nk'impuzamashyaka. Icyo duhurijeho twese ariko habaho ubumwe bw'abanyarwanda haba mu gihugu haba no hanze cyane cyane ariko abo hanze twumva ko kugira ngo tuzatahe iwacu mu Rwanda cyangwa se tuvugane n'ubutegetsi mu Rwanda ari uko twashyiraho iyo mpuzamashyaka. Ni ibyo ngibyo nta bindi byabiteye.
Iyi mpuzamashyaka bwana Twagiramungu siyo ya mbere ivutse cyane cyane mu mahanga. Igishya iyi mpuzamashyaka winjiyemo gitandukanye n'ayandi mahuriro yagiye ashingwa cyo ni ikihe?
Nuko harimo amashyaka numva afite ikintu cy'injyana mu byerekeranye na politiki. Ikindi gishya nuko dusesengura neza ubumwe dushaka ari ubuhe, nuko dushaka ko amashyaka yose nayo ya mbere yagiye agerageza yaza tugashyira hamwe. Ariyo mpamvu twavuze ko niba dushyizeho iyo mpuzamashyaka tukaba tuyarimo turane ntabwo bihagije, tugomba no gushaka andi mashyaka.
Bwana Twagiramungu, abakurikirana hafi politike cyane cyane yo mu karere bavuga ko bigoye cyane kugira ngo umutwe wa politike cyangwa se impuzamashyaka ya politike ibe yakorera politike hanze itari mu Rwanda. Mwaba muteganya kuzajyana aya mashyaka yanyu mu Rwanda ku rubuga rwa politike?
Birashoboka ko no gukorera hanze byashoboka ko ayo mashyaka agira agaciro cyangwa se iyo mpuzamashyaka yagira agaciro ku nibwo bwa mbere. Noneho tuzaba dushyize hamwe niba ayo mashyaka yandi aramutse yemeye ko dushyira hamwe twajya mu Rwanda tumaze kwerekana porogaramu uko iteye kandi tukayumvikanaho na leta iri mu Rwanda. Ntabwo dushyiraho ayo mashyaka kugira ngo tuzagume hanze, tuzashyizana ibitekerezo dusabe guverinoma y'u Rwanda ko dushaka gutaha iwacu. Ibyo rero niba byanga ni ukubaza bavuga ko tutari abanyarwanda hari ariko numva bagombye kubyemera.
Twagiramungu, mwakunze kumvikana kenshi ko mudashyigikiye ikoreshwa ry'ingufu gukuraho ubutegetsi. Iyi mpuzamashyaka mugiyemo ifite umutwe wa gisirikare wifuza kuba wakuraho ubutegetsi buri mu Rwanda bakoresheje ingufu. Ni iki cyahindutse kuri wewe?
Kuri jyewe nta kintu cyahindutse ndacyakunda igihugu cyanjye kandi nshaka abanyarwanda bagira ubumwe nyabwo. Twebwe turashaka gutaha iwacu, niba tudatashye iwacu ku neza umuntu akatubwira ko uko tugomba gutaha rugenda tukamupfukamira twakwanga akajya turasa ku manywa y'ihangu, tuzakora nk'ibyo yakoze. Harya we ko mutamubaza icyatumye afata intwaro akajya mu Rwanda agafata igihugu, kuki se twebwe tutabikora natwe turi abanyarwanda? Ntabwo rero numva ko umuntu yafata igihugu nk'aho ari isambu ya se cyangwa se umugabane yahawe n'umwami akumva ko yategeka ibintu kuri ishaki. Turi abanyarwanda, turashaka kujya iwacu kuri condition twamuha akazemera, atazemera tukarwana nk'uko nawe yarwanye. Sinumva icyo umuntu agomba kubitinya mu rwose, njye numva uko nguko bimeze.
Bwana twagira mu ngo iyi mpuzamashyaka MRSD winjiyemo, umuyobozi waryo kuri iki gihe bwana Paul Rusesabagina, leta y'u Rwanda muri iyi minsi isigaye imufata nkaho ari umuntu uteza imbere urugomo n'iterabwoba, ndetse bakaba baranamushyiriyeho impapuro zimuta muri yombi. Gukorana nawe wumva nta kibazo bizakugiraho wowe nka twagira mungu nk'umunye politike?
Ngewe ntabwo numva ibyo bintu byagombye kuntera ubwoba. Ibyo bazamukorera nange bazabinkorera, ni ukufatwa tugafungwa wenda mu bihugu turimo cyangwa bakatujyana mu Rwanda. Ngewe ntabwo mbitinye namba, igihugu ni cy'abanyarwanda twese. Bashyiraho impapuro batazishyiraho, ibyo dushaka ni ugutaha. Uzavuga ko azadutinyisha kubera impapuro, tuzamurwanya ntabwo tuzicara ngo ni uko impapuro zaje. Tugomba gutaha iwacu byanze bikunze. Iyo bidashoboka ku neza bizashoboka ku buryo bw'intambara.
Bwana twagira mungu, muri mpuzamashyaka yanyu ni iki mwifuza kugeraho mu gihe cya vuba cyane?
Reka nkubwire icyo dushaka. Abanyarwanda ari abari hanze, abanyarwanda ari abari mu gihugu, barashaka amahoro. Amahoro ashingiye ku bumwe. Tuvuga ururimi rumwe, mu mateka yacu twarashingiranye, dusenga Imana imwe, nta kintu na kimwe tudahuriyeho cyatuma tugomba kubana mu gihugu cyacu. Nibyo ngibyo nta bindi navuga.
Faustin twagira mungu, umuyobozi w'ishyaka LDI Rwanda Nziza, akaba yarigeze no kuba minisitiri w'intebe w'u Rwanda, ndagushimiye cyane kubw'akanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire.
Urakoze cyane nawe kuba wampaye akanya kugira ngo tuganire.
Banywanyi bakunze Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe imirongo ya FM yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 7,325, 9,685, 9,815, n'11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640, 9,470, 1,070, 13,630. Ni Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu gihe uno munsi hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ku isi, Abarundi bahungiye mu ikambi ya Mahama mu Rwanda bavuga ko bahanzwe n'inzara hamwe n'ubukene bw'impuzu zo kwambara. Ibindi kuri iyi nkuru turabishikizwa n'umenyeshamakuru wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Ushitse mu ikambi y'impunzi z'Abarundi ya Mahama mu Rwanda, uwo muvuganye wese akubwira ikibazo cy'inzara izuri inzara. Kuva ku mwaka uheze icamwe mpuzamakungu PAM ribagaburira ryarahinduye ribaha amafaranga agera ku 5,400 ku muntu umwe wese ku kwezi, iruhande biharage, ifu y'ubuyi n'amavuta. Intumbero ya PAM ni uko izo mpunzi zo kwigenga mu bifungurwa zikanahindura zikigurira utwo zifuza. Yamara izo mpunzi zivuga ko ayo mafaranga ari make kuko ibiciro byaduze kandi bakayakuramwo ibyankenerwa byinshi, bagasaba ko yokongerezwa.
Ubundi ni imana mu bisanzwe na urazi nta 2008 n'ibiro bingahe waravuye mu byawo byo gutunga abakitangura kuzana ayo mafaranga baratubwira ati agafuko kubu kibigori kagugu 1800 ariko ubu karageze mu 10 hafi na 11 11 na majana
ko byo bitanu 500 barabiduha ariko nuduharage ku mpande tugihabwa na hadara hadara nayo no kicikwega maguru kabiduha ikeba igatanga uyu munsi ngo ntiyatanze umuntu ashonje nawe nuraza umunsi nimuremure nijoro nirirerire ivyo byose bitugiraho ingaruka ubuzima bugahagarara
kibazo cy'ubugwayi ivyo byose bijamwo kubereka umugwayi akenera icyo yihereza nk'ikinyobwa kugira girempe nifana kugira renze ku miti ugasanga ivyo bitumye y'amafaranga gizene akeya
inkwi urashaka kugana nk'amezi nk'atatu bataduhaye ngo gacukuramo muto dufaranga baduhaye twarasho gaca sanga ntidukwiye no kukwezi twashaka ko batwongereza ko dufaranga duke kubera nko twarasho amafaranga gaca sanga nk'umwana ntarose nk'agashinwa duhuzu yambara gaca sanga ukuyemo mwatwe dufaranga baduha gaca sanga na kwa kwezi ntigukwiye
bongera ko ubukene bw'impuzu zo kwambara kuko haheze imyaka itatu atamfashanyo impuzu baro n'amaso arabikwereka kuko utambaye izatabutse yambaye izifite biremo canke izidasa kubera guterateranya udushambara nk'uko babyivugira
barabantu uyu mwana ashaka gusanga yambaye agahuzu kaheze ubundi twahora dufata uduhuzu mu isanzwe ariko ubu rero ntituzi uvuga izinyene tukenera ko bozo dufasha uduhuzu
turasaba ahubwo mutuvugire kabisa nta mpuzu twe tugifite ahantu ntuduhuze ubona mubona twambaye ngaha nizo tugenda dusaba abagenzi kabisa bagenda za Kigali ukabona afise nk'imiryango yiwe I Kigali yifise ukagenda ukamukorera nk'akantu wamugirira nyene yaguha nk'ako karaka mu mesere nk'impuzu umukorera udusuku waheza agaca guha nk'agapantaro akaguha n'agashati
ndeba ntubunaje hano ende gutera mugenzi wanje uduhuzu nambika umwana agatenga bana ntera mugenzi wanje agapira nuko ntaje agacanyaka nibyo nakina hano kutinduka nkarinda kongera kumutira agenda mutira kantuka akampambwiye nabi nkanye natakuntu nzise nobwira nkihangana turabyara kwa muganga nta kintu bari kuduha ariko ukabisa ubuturambaye ubusa kirerana abana ntaduhuzu bafise turagaragara ukunyene
haheza myaka ingahe atamuzi turonka
Pasteur Jean Bosco kubishatse aserukiriza mpunzi yabonye umutegetsi wese agende iyo kambi nta bindi bibazo amutura atari ibyo
dukereye impuzu twambara uno munsi ikibazo gikomeye cyane ni impuzu dufise ahantu tuno munsi tugeze ku 60 birenga rero ni ikibazo kinini cyane ikigira kabiri turabona kuko ibiciro biguma biduga ariko amahera ni make ku muryango iyo umuntu usanze amahera ashobora kuronka mufasha ukwezi na kwi mu bisanzwe umuntu yandika 5400 ku kwezi rero kugatwe k'umuntu kwezi kose murumva yuko biragora cyane
impuzo izo mpunzi zifise nizo bafashishijwe n'Ubuyapani mu mwaka w'2016 userukira igihugu c'Ubuyapani mu Rwanda aheruka kubagendera mu ntango z'uko kwezi bamutuye ico kibazo nawe abemerera ko agiye kugishikana kubamutwara
There are so many problems and honestly speaking
ingorane turazi ko ari nyinshi ariko tuvugishije ukuri uburyo dufise ni buke yamara tugiye kubishikiriza leta y'Ubuyapani gutyo tuzovugana n'igihugu cabakiriye hamwe n'abandi bafasha muri ico gisata c'impunzi kugira ngo turabe ico twokongera ko mu bugenewe impunzi
find wonderful solution
ishamwe mpuzamakungu HCR ritsegura ko ryabuze aho rikuri izo mpuzu zo gufashisha impunzi kuko Rwanda rutacemerera impunzu zambawe zizwi nka caguwa kwinjira mu gihugu yamara rivuga ko ririko rirarondera ingene ryoro nk'impuzu zikorewe mu Rwanda Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda Higanwa ligira iry'umunani ry'igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru ku rwego rw'abagore mu Bufaransa inkino zo mu ntango imigwi amaequipe arimwo zirangira uyu munsi kwa kane na higanwa rya 32 ry'igikombe cy'ibihugu byo muri Afrika mu mupira w'amaguru rizotangura ejo ku munsi wa gatanu mu gihugu cya Misiri. Ibindi kuri inkuru twumvirize Thomas Kamini.
Amajonjora mu matsinda y'igikombe cy'isi cy'abagore ararangizwa uyu munsi kuwa kane n'imikino ine. Mu itsinda rya gatanu Ubuholandi burahura na Canada, Cameroon irakina na Nouvelle-Zélande, naho mu itsinda rya nyuma rya gatandatu F Leta Zunze Ubumwe za Amerika irakina na Suède, naho Thailand ihure na Chili. Kugeza ubu amakipe asezerewe nyuma y'amajonjora ni Afrika y'Epfo, Korea y'Epfo, Jamaica, Ecosse na Argentine. Amakipe umunani niyo agomba kuvamo mu majonjora, hagasigara 16 azakina kimwe cy'umunani guhera ejo bundi kuwa gatandatu. Izizazamuka muri kimwe cy'umunani ku buryo budasubirwaho zimaze kumenyekana ni Ubufaransa na Norvège mu itsinda rya mbere A. Ubufaransa ni ubwa mbere n'amanota 9-9, Norvège ni ya kabiri n'amanota 6-9. Nigeria ya gatatu n'amanota 3 iracyafite amahirwe yo gutambuka ikagera mu rwego rwa kimwe cy'umunani muri iri tsinda, n'ubwo aya mahirwe ari make cyane bwose ariko arahari. Mu itsinda rya kabiri B, Ubudage, Espagne n'Ubushinwa nizo zazamutse muri kimwe cy'umunani. Mu itsinda rya gatatu C, n'Ubutaliyani, Australia na Brazil. Mu itsinda rya kane D, izaraye zibonye tike ya kimwe cy'umunani n'Ubwongereza ku mwanya wa mbere n'amanota 9-9, n'Ubuyapani bwa kabiri bufite amanota 4-9. Naho rero mu matsinda E na F birasobanuka uyu munsi ku wa kane. Ijwi rya Amerika, irushanwa rya 32 ry'igikombe cy'ibihugu bya Afrika mu mupira w'amaguru rizatangira ejo kuwa gatanu mu Misiri. Amakipe 28 niyo azagiharanira, muri byo harimo 4 byo mu karere ka Yase, Uburundi, Uganda, Tanzania na Kenya. Repubulika na Demokarasi ya Kongo nayo isaba kwinjira muri Yase irimo. N'ubwa mbere mu mateka Uburundi bugiye mu mikino ya nyuma y'igikombe cya Afrika cy'ibihugu. Uburundi buri mu itsinda rya kabiri B hamwe na Guinea, Madagascar na Nigeria. Madagascar nayo n'ubwa mbere igeze kuri uru rwego. Mu majonjora yo mu itsinda, umukino wa mbere w'intamba mu rugamba z'Uburundi uzazihuza na Green Eagles za Nigeria ejo bundi kuwa gatandatu mu mujyi wa Alexandria ku nyanja ya Mediterane guhera saa moya y'ijoro. Umukino wa kabiri nawo intamba zizawukinira Alexandria kuwa kane w'icyumweru gitaha tariki ya 27 na Madagascar saa 10:30. Naho umukino wa gatatu w'intamba ari nawo wa nyuma w'amajonjora mu itsinda uzazihuza na Guinea i Cairo, umurwa mukuru wa Misiri, saa 12 ku cyumweru itariki ya 30 y'uku kwezi kwa gatandatu. Aya masaha tuvuga nayo mu Burundi. Andi matsinda ateye ku buryo bukurikira. Muri A harimo Repubulika na Demokarasi ya Kongo, Misiri, Uganda na Zimbabwe. Mu itsinda C harimo Algeria, Kenya, Senegal na Tanzania. D rigizwe na Côte d'Ivoire, Maroc, Namibia na Afrika y'Epfo. Itsinda E ni Angola, Mali, Mauritania na Tunisia. Naho itsinda rya gatandatu F ari naryo rya nyuma ririmo Benin, Cameroon, Ghana na Guinea-Bissau. Muri iki gihe Cameroon niyo ifite igikombe cya Afrika cy'ibihugu. Ese izakigumana? Mureke dutegereze ifirimbi ya nyuma ku mukino wa nyuma ku itariki ya 19 y'ukwa karindwi i Cairo.
Njuti mwese mkunda radhi juu ya Ameriki vigani vizemula kakanya vigaru kiengaha mnakoze kututega matwi. Mwanda anye mudu kuhikira na mwigani wavizachu kuli radio ya anyu radio juu ya Ameriki.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.